nzamba
nzambira samirana
kajiri nzamba kateka kawe tubaramutse tubahe ikaze mu makuru twabateguriye kuri no wa mbere Arisa Akimana ndi kuri mikro haya makuru tukaba tugiye kuyahera kuri izi ngingo nkuru zikurikira basabwe gutanga umwidondoro w'abagize umugwi w'abaserikare baje kugombora mu butumwa bw'amahoro muri Central Africa birabira hirya none urugendo bogize kuri uwa gatatu ntirukibaye abo bakaba ari abaserikare bo muri batayo y'indwi ubarongoye akabavugwa mu mabi yo guhohotera kiremwa muntu Pascal Mutoni nawe n'umunywanyi w'umugambwe Senere yafashwe yafungirwa mu gasho k'igipolisi mu Rutana muri iryo joro nyene yongororijwe ahantu hatazwi umuryango wiwe ukaba uri kuratabariza uwabo bafata ko yanyurujwe n'ubutwari iperereza mu karere k'ubumanuko ikiza cy'umugera wa corona mu Burundi kiriko gifata umurindo udasanzwe cyane cyane mu ntara zo mu buraruko abarenga ijana akaba aribo batorwa uyo mugera ku munsi aya makuru hamwe n'ayandi ni mukanya isase kazi
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
aya makuru tuyahereye muyavuga mu giserikare cyo Burundi ahibatayo igirandu ya Minusca mu giserikare itakigiye kuri no wa gatatu mu gihugu cya Central Africa nkuko byari bitegekanijwe Inandaro nuko ibiro bikuru bya gisirikare bitatanze umwidondoro aje bitakiri kuri mu vite y'abasirikare mu rwego rw'Ufaransa nkuko bisabwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU kubiteguye kuja kugarukana amahoro muri ico gihugu muri bo harimwo ngo abo babagirizwa amabi akorerwa kiremwa muntu uhereye kuri Lieutenant Colonel Ildefonse Baranyikwa arongo y'abasirikare n'inkuru ya Diane Nkurunziza
Kumagenekerezo ya 2028 za kuno kwezi ya 2026 z'ukumunani be na 2025 z'ukwicenda uno mwaka niho vyari bitekanijwe ko ibatayo igirindwi ya Minusca izoshikanwa ibangi muri Central Africa gusubirira iyigira agatandatu byosozereye ikiringo cyayo inkuru yazananye mu biro bikuru vya gisirikare mu mpera z'indwi zusozereye yavuga ko ico gikorwa acungururijwe kuri indi sango ritashotse rimenyeshwa ikindi kitamenyeshejwe ni imvo yatumye iryo sango risiba mu gihe abasirikare bamaze hafi amezi abiri bikazandura mu mwiherero mikambi yo ku mudubugu amakuru dukura muri bamwe muntu wazangabo mu gisirikare cy'u Burundi yemeza ko iyo ngingo yazananye hejuru mu rwego rwa ONU bari basavye ko hokorwa umwirondoro ivyo bita seje mu rurimi Faransa y'umwe wese mu basirikare bari ku nonde zatanzwe n'ibiro bikuru by'igisirikare cy'u Burundi ariko ntizakozwe ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rishaka gukora amatohoza ayimbitse ko aho abo basirikare bagiye barakorera batakoze amabi yo guhujya agateka ka muntu kuko biri mu bisabwa imbere yo kuja gukora igikorwa cyo kugarukana amahoro ku isi iyo batayo rero igira indwi iramaze kuvugwamwo abigendeje nabi uhereye kuri komanda awayo Lieutenant Colonel Ildefonse Baranyikwa yagirijwe n'amashyirahamwe aharanira agateka ka muntu ko yagize uruhara mu mabi yakorewe abanyagihugu kuva mu mwaka w'2015 Vitale Shimirimana arongoye Forske avuga ko ari intambwe
sagasesishwa rumuri uhereye kuri uyu Lieutenant Colonel Baranyikwa Ildefonse ubu rero abo basirikare cyo kimwe n'abarungika bakwiye kumenya kandi bakamenyera yuko gukora amabi ajyanye no gutosekaza agateka kazi na muntu bidashobora kwijana kandi bidashobora kuyoberana kandi yuko ONU isanzwe yubakiye kubahiriza hamwe no gutsimbataza agateka kazi na muntu n'amahoro ku isi idashobora kwemera guhagashimwe inkozi z'ikibi ngo zigende gukora igikorwa cyo gucungera amahoro n'umutekano kuko nta utangica adafise
Colonel Ildefonse Baranyikwa ari ku isonga ry'abavugwa kuri urwo rutonde hari kandi na Major Sabushimike Methode ari muri service bita Mouvement Contrôle uyo nawe yamenyekanye ko yigeze kwirukanwa muri contingent igira kane ya gisirikare yagirizwa amabi nkayo ubu akaba yagarukanywe umwirondoro wa bamwe n'abandi ibiro bikuru bya gisirikare udashaka gushira habona niwe woba watumye ibintu bidindira
Urakoze Diane Nkurunziza mu makuru ajyanye na gatya kazi na muntu abantu batanu bo muri commune Mugamba nibo bafashwe kuva ku mutaga wo kuwa gatandatu heze abegereye imiryango yabo bafise amakenga menshi ku mutekano wabo kuko batigeze bamenyeshwa iyo bajanywe gufungirwa abafashwe imbere yabo bivugwa ko baba baraborejwe igufa bidasanzwe aho bafungiwe mu gasho k'iperereza iyo nkuru tuyibaze Ben Axel Kana
abo bafashwe n'uwitwa Desire uwitwa Ngabirano Dismas Nzokira Jean-Pierre Tuyisenge hamwe na Gerard Bigirimana bane ba mbere bafatiwe muri commune Mugamba y'intara ya Bururi ku mutaga ku munsi wa gatandatu wa gatanu Gerard Bigirimana yafatiwe muri zone Kanyosha mu gisagara cha Bujumbura mu masaha yo kumuhingamo wakaba ari umuvukanyi umukenyezi Evrine Kamikazi bivugwa ko afungiwe mu gashoro k'iperereza i Bujumbura amasoko ya radio Inzamba muri commune Mugamba amenyesha ko abo bose bafashwe n'iperereza ry'u Burundi ku makuru bahabwa n'urongoye igipolisi muri commune Mugamba Moise Arakaza bataziranyeganyega abegereye imiryango y'abafashwe bafise amakenga n'ubwoba kuko bafatwa baheza bakaza gutogwa n'imodoka ari z'ibiyo bitabona bakajanwa mu bibanza badaheza ngo bamenyeshe imiryango y'abafashwe fashwe ayo makenga kandi afatiye ku mutekano w'abafatwa kuko bivugwa ko hari abaheza bakaborezwa igufa akarorero gatangwa na kumufasoni Evrine Kamikazi bavuga ko yaba yaraborejwe igufa bidasanzwe ahafungiwe mu gashoro k'iperereza i Bujumbura umufasoni Evrine Kamikazi akaba bimwe mu byo bamuziza bamubaza aho umugabo wiwari uwo nawe ni umusirikare wo mu gisirikare cya kera ex-fab yahunze igihugu mu mwaka w'2015 abo bafashwe biyongera ku bandi bamaze iminsi bafatwa aho muri commune Mugamba abanyagihugu mu Mugamba iryo fatwa ryabo bantu bakaba bavuga ko barifata nk'uruhigi bariko bakogwa ko ahanini rutegetswe n'urongoye igipolisi muri iyo commune Moise Arakaza bataziranyeganyega uruganda wo kumenyesha makuru rwa radio Inzamba agateka kawe twagerageje kurondera Petero Nkurikiye avugira ubushikiranganje bw'intwaro mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano ariko nitwashoboye kumuronka ngo atange umuco ku kintu coba kiriko gituma habihagarikwa ridasanzwe ku bantu bo muri commune Mugamba y'intara ya Bururi
hari umunywanyi w'umugambwe senere yafashwe ku munsi wa kane muri commune Rutana acarara asohowe ibohero ry'igipolisi muri commune ya Rutana ku munsi wa kane nyene nkuko bishikirizwa n'umuryango wiwe ngo wabo bisa nuko yanyurujwe kuko yatawe uramenya iyo yajanywe komiseri ajejwe iperereza mu karere k'ubumanuko akaba ariwe yamusohoye aho yarafuniwe ni nkuru tubaza Vanessa Muiteka
hari nyingi yeci saa zitatu n'igice z'ijoro ku munsi wa kane uheze aho Pascal Toyi yakugwa mu gashuka igipolisi ca komini Rutana amakuru avaho yemeza ko Toyi Pascal yahagarikiwe mu kibanza kitaramenyekana kuri uwo munsi wa kane w'indwi yarayirangiye acayinjizwa gasho inyuma y'amasaha make kuri uwo munsi nyene mu ijoro uwutwara igendereza mu gipolisi mu karere k'ubumanuko yaciye aza gusohora agasho Toyi Pascal amuriza imodoka y'igipolisi itagira iparati imujana mu kibanza kitaramenyekana gushika ubu amakuru ava mu muryango wiwe yemeza ko Toyi Pascal atavy'imigambwe yaraherutsemwo haraheze igihe ayo makuru nyine yemeza ko Toyi Pascal yahoze ari umunywanyi w'umugambwe Senel muri komine Giharo imbere y'uko aja kuba umukozi w'Imana mu ishengero Semebu riri ku mutumba Gitanga muri iyo komine ya Giharo ngo imande y'ibikorwa by'Imana ngo akaba yakora urudandazwa ndengambibe rw'umuceri awuvana mu gihugu cya Tanzania umuryango wiwe umenyesha ko uhiruka amakuru y'uwabo ku mutaga wo ku munsi wa kane w'indwi iheze uwo muryango ukemeza ko ariko azira ubusa bagasaba igipolisi kubamenyesha uwabo aho afungiwe bamenye n'ico yagizwa uruganda rwa radio Inzamba kwagerageje kwakura opisi rimwe Deo Birori arongoye ipolisi mu ntara y'ubumanuko kugira atange umuco ku makenga y'uwo muryango wa Toyi Pascal ruramukena
tukiri mu makuru avuga mu mugambwe senere hari ingoro y'umugambwe yo ku mutumba wa Buringa muri komine Muhota mu ntara ya Rumonge yarayibomboye kuri uyu w'Imana iyo ngoro ikaba ibomowe ubugira kane muri iyo komine kuva umugambwe senere wemeregwa gukora ku mugaragaro abanywanyi b'umugambwe senere bakagiriza urwaruka rw'imonera kure bagasaba buramatari w'intara ya Rumonge kugira ica koze kugira ngo uwo mugambwe ukore nk'iyindi inkuru ya Jacob Sibomana
Amakuru atangwa n'abanywanyi b'umugambwe CNL urongowe n'umushingamateka agatugwasa muri iyo ntara yemeza ko iyo ngoro ibumuwe ku nshuro ya kane muri iyo commune. Bavuga ko atabandi bazibomora atari urwaruka rw'imbonera kurega igamye umugambwe CNDD-FDD kandi katakindi bagamije atari ukubabuza ibikorwa vya politiki.
Niko birabera muri commune ya Muta ibintu bitangaje kuko iyo ngoro mwumva ubu rigira inshuro ya kane ibomogwa kandi abayibomora ni bamwe batatwiyumvamo mu byerekeye politike turimwo. Abo bantu bakaba ari imbonera kure n'indongo z'umugambo CNDD-FDD. Ikibabaje ni uko biba abatware babona ukamenga nta cyabaye kigatera agahinda n'abantu baba muri ako karere bari uwo mugambo CNL.
Basabura amatari w'intara ya Rumonge asanzwe ari imvuka ya kumi Muhuta kugira ico aterereye kugira ngo uwo mugambo ukorere ku mugaragaro nk'indi migambwe.
Cyo tugasaba ubwa mbere na mbere yuko buri amatari yohagoboka ubwa mbere ntiyavuka nk'umunyamuhuta agica bivuze ko afate n'ingingo. Ubugira kabiri icyo twosaba buge byosubira bakamenya abo bazi ibyo bintu kuko ababikora barabazi kanatsinda n'injuti n'abagenzi ni nabo bavuka bose. Igituma babikora ni uko bashaka kutuburabuza kudakorera ibikorwa by'umugambwe tubikora kuri permanence bakiyumvira bayibomoye nibo baronse inyishu ariko si inyishu bo baronse. Tugasaba yuko boduha uburenganzira bw'umugambwe waremewe n'amategeko.
Uruganda rwa Radio Inzamba ntirurashobora kuruka Consolateur Nitunga buri amatari w'intara ya Rumonge kugira atange umuco ku makenga y'abanywanyi w'umugambwe CNL. Kibonekeza muri kino gihe nk'uko byemezwa n'amashirahamwe haranira agateka ka zina muntu nuko mu ntara zitandukanye z'igihugu hibonekeza itotezwa ridasanzwe rikorerwa abanywanyi w'umugambwe CNL. Bamwe barafatwa bagafungwa abandi bagatotezwa bakaburizwa igufa mbere hari n'amazi kwicwa nk'uko byemezwa n'amashirahamwe nyine.
Inzamba
radio inzamba amakosi abateguri yarabandanya mu gisata cy'amagara y'abantu ibitegire by'abanyagihugu bandurikiza cha coronavirus bibandanya kwiyongera muri rusangi na cyane cyane mu ntara zo mu bumanuko bw'u Burundi. Ibyo bikaba biteye ubwoba abanyagihugu babona ko abajejwe intwaro ataca bariko barakora mu guhimiriza abantu kugira ngo bakurikize impanuro zo kwa muganga. Bagatega ubwoba nuko mu bibanza bihuriramo abantu benshi nk'amasoko n'ibirabo abantu bifata nk'uko bisanzwe. Iyo nkuru tuyibaze Josine Kaze.
Ibitegiri vy'abandura bibandanya kuduga kuva muri izindwi zibiri ziheze cane cane mu ntara z'uburaruko Kirundo, Ngozi na Muyinga. Ababa ba majani chenda nibo bamaze gutogwa uwo mugera mu ma district y'ubuvuzi agera kuri 20 kuri 47 aharugwa mu ntara z'ubuvuzi 15 z'u Burundi. Nkuko icegeranyo c'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu kivyerekana abantu bagwaye baba ba 500 nibo batowe muri district zibiri gusa ya Kirundo na Kiremba mu ntara ya Ngozi. Hagakurikira district ya Bujumbura hatowemwo abantu 150 gushika kuwa 24 mu kakaro mwaka 2021. Ivyo bitegiri bikaba biteye ubwoba abanyagihugu babona ko abajeje intwaro bari bakwiye kubahimiriza kugira bubahirize amategeko atangwa n'abajejwe amagara y'abantu mu kugabanya irandagata ry'umugera wa corona.
Amategeko yo kuwirinda nayo ntakurikizwa kuko benshi nta bufukamunwa bambaye mu isoko uruja n'uruza rurabandanya mu bubare uruja n'uruza rurabandanya igituma umugera uguma urandagata ugwirirana. Nk'ibipimo byakoze ku wa gatanu batoye abantu 156 kiri ku wa gatandatu turi arenga 123 saba ko bafashwa ingingo zikomeye kugira ngo umugera ntugume urandagata abanyagihugu.
Iruhande y'ayo makenga y'abanyagihugu eka n'ababa bashaka kwipimisha baridoga ko barindira umwanya munini batarakorerwa ibipimo. Amakuru ava muri izo ntara z'uburaruko nuko ibitigiri bishigwa ahabona ari bike cyane ufatiye kubaba batowe nk'uko bivugwa na bamwe mu bakora mu bitaro. Nk'intara ya Muyinga muri ico cegeranyo ifise abagwayi 8 gusa ariko abakora mu bitaro byo muri iyo ntara bavuga ko abagwaye bashobora kuba baharugwa muri 50. Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bukaba bwemera ko ari ubwa mbere kuva umugera wa corona ushika mu Burundi baronka ikigereranyo c'abantu 140 ku munsi umwe. Ku myidogo y'abanyagihugu Radio Inzamba yahamagaye umuvugizi w'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu ariko ntiyashoboye kumuronka.
na yo mugisata chimpunzi muza barundi za mwikambi ya Mutenderi kuri uyu wa mbere niho zatangura kwimurirwa mwikambi ya Nduta mwigo cha Tanzania nyene imunziri hagati ya majana atatu na majana ane akaba arizo zashoboye kujanwa kuri uyu munsi wa mbere ariko zikaba zitabishimye kuko ngo zajanywe zitimbuye ibyo zarimye Idonido na Delicia Kamikazi.
Ninguru mwa waruko mwondi za warundi baba au mikambi ya Mutenderi. Nkuko amakurudu kuranga au mikambi ya Mutenderi avzele neza kuri uimana izo mwondi. Zage ziwa ni mwondo kabi nini bini ni bitwari mizigo vzi njila au mikambi. Imunzo mwili zone je venshi bazi nga zone chumi viraje ya mbele ni ya kabili. Akawalizu zate getubuga mbele kukuteke la bukina buki za wabuzo ose baka vishamulizo ni mwondo ka.
Ido mwito onda kikare chane niho ama kami watuara imizigo indira mwondi mwili zone je. Birade ya mbere ni ya kabiri impunzi zitegekwa kuriza imizigo yabo igikorwa cyari gihagarikiwe n'abakozi ba UN HCR nabo mu ishyirahamwe rya DRC imizigo yose rero yaraye mu mamodoka umuntu yasiganza akarago n'akareta yajyanye ko iri joro
kuri uyu wa mbere rero inyuma ya saa sita niho amamodoka umunani ari mu bwoko bwa kwasiteri yahagurukana izo mpunzi azimuriye mu ikambi ya Nduta bitazinezereje kuko zivuga ko zigiye gutangura ubuzima bushasha kandi zikaba zitemerewe gutwara ibintu byose nk'ibitungwa n'ibindi
imodoka zigiye kwanduruka ziva mu nkambi ya Mutenderi zijya mu nkambi ya Nduta hari igihe saa zitandatu n'iminota 45 hakaba hagiye Idisi munani nini tuzuye impunzi tugereranyije kuraba impunzi zaba zatwawe uno munsi Nduta zabambereye hagati ya 300 na 400 zerekejwe n'imodoka ya polisi n'ayandi mashyirahamwe na ambiranse benshi bagiye bababaye kubera akari ry'imbure uko barimye kandi nta n'igitunga na kimwe cyemerewe kuriza imodoka ibyo bikaba gihombeje abantu benshi kandi ikindi nacyo kibabaza ni ukujya gutangura ubuzima bushyashya bagahera ku busa
izo mpunzi zigasaba ishyirahamwe HCR n'andi mashyirahamwe ajeje ibibazo by'impunzi kubahiriza agateka kagenga impunzi
turageragizwa kenshi turakorerwa amahano ahambaye niba Tanzania idashobora kudutunga dutekanye twasa amashyirahamwe yagejwe gukurikirana impunzi n'ibindi bihugu yuko byatuma biraba ingene bitwimurira ahandi kuko twanatabibuze impunzi zirafise amategeko azigenga iyo rero bagumye bahungabanywa bimugwa ibyo biratuma mu mitwe yabo badatekana badahungabana gusumba
mukamenya ko icyo gikorwa cyo kwimura impunzi kiriko kibera icyarimwe n'icyo ashaka gutahukanwa mu Burundi aho abajinduta bazokwimukwa gatatu mu ndwi abatahukanwa nabo kabiri
turangirize ano makuru yacu mu bijanye n'inkino w'imigwi ya Muzinga na Rezas mu bigeme ariyo izokina urukino rwa nyuma w'ikombe cy'umukuru w'igihugu umupira w'amaguru naho umugwi nserukira gihugu w'abadashikana imyaka 23 kuri no wa kabiri uzokina na Kenya mu gice cya kabiri gishire cya nyuma mu ihiganwa rya Sekafa Idonido na Blaise Nijimbere
mu rukino rwa nyuma w'ikombe cy'umukuru w'igihugu muri volleyball mu bakenyezi hazotara mu mitwe umugwi w'igisirikare Muzinga na Rezase mu gice cya kabiri gishyiri cya nyuma Muzinga yatsinze Panthers amasaha 3 ku busa nayo Rezase batsinze Gender Light Club amasaha 3 kuri imwe mu bagabo naho urukino rwa nyuma ruzohuza Gacosmos na Mikade Sportif de Bujumbura izo nkino aho zizobera n'itarike zizobera ko ntibiramenyekana kuko bitegerezwa kuva mu biro by'umukuru w'igihugu ico ikombe citirirwa mu rukino rwa netball naho harabaye inkino za nyuma kuri no w'Imana aho mu bagore Muzinga yatsinze Flambeau de Jeunes ku manota 43 kuri 29 mu bagabo naho Lumiere de Jeunes itsinda Gasaka ku manota 36 kuri 30 mu nkino nazo zatunganijwe muri Bujumbura bwacu Facebook harabaye inkino zihuza abakinnyi ba kera babi mu Burundi n'aba mu bihugu bitandukanye byo ku isi muri basketball abakinnyi bo hanze bari barongwe na Ale Hakizimana umukinnyi wa kera w'Urunani niyo batsinze abasanzwe baba i Burundi barongowe na Blaise Mbonerane yahora akinira New Star ku manota 79 kuri 78 mu mupira w'amaguru naho umugwi w'abakinnyi ba kera bava hanze y'u Burundi wari urongowe na Musaba Selemani niwe watahukanye intsinzi ibitsindo 4-2 by'aba mu Burundi uwo mugwi w'aba hanze y'u Burundi mu mpera z'ino ndwi uzokina Ingozi na Gitega mu nkino za Sekafa nazo ziriko zibera mu gihugu cya Ethiopia Uburundi bugeze mu gice cya kabiri gishiri cya nyuma. Kuri uno wa kabiri, intamba mu rugamba z'abadashikara imyaka 23 bakazotana mu mitwe na Kenya. Kugera ubundi bushike kuri iyo ntambwe, bwatsinze mu rukino rwa mbere Eritrea ibitsindo 3 ku busa, mu gwa kabiri naho banganya na Ethiopia kimwe ku ki.
Nikora ya makuru avugwa mu nkino nciye nsozerera ko amakuru nariko ndabashekereza ari sakimana nkabanda bifurije umugoroba mwiza hiwanyo naho butaha.